Centre kukamenyesha kandi ko urupfu rw'uwo mugabo ari agahombo.
Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Nyuma yaho baratanze amakaye 6 yabaye nyene mugabo naho ni yarose. Abana biwanjije na bintu abana bane biga harose abana bonye.
Uyu ni Nzobivuga Domitien uhagarariye impunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko turahera ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Mwaramutse abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi: umugwi Al-Shabab wateye mu gisagara cya Mandera mu buraruko bw'igihugu cya Kenya hafi y'umupaka wa Somalia. Icyo gitero cyahitanye abantu bashika kuri 6. Ni igitero cyabanje gutangazwa ku rubuga ngurukana bumenyi n'umuyobozi w'igisagara cya Mandera Ali Roba, aho yavuze ko igisirikare cya Kenya cyatabaye byihuta. Yamara inyuma yaho umugwi Al-Shabab nawo waciye usohora itangazo rivuga ko bishe abantu abakristu bashika kuri 6. Mwamenya ko umugwi Al-Shabab ubandanya gukora ibitero mu gihugu cya Kenya kuvaho Kenya kirungikiye inteko zacu muri Somalia mu mwaka w'2011. Mu mwaka uheze Ali Roba arongoye igisagara cya Mandera akaba nawe yarahaswe kugwa mu gitero yari yatezwemo n'umugwi Al-Shabab. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze z'Amerika bimenyesha ko Abu Al-Faraj Al-Masri, umurongozi ku rwego rwo hejuru mu mugwi w'iterabwoba Al-Qaida, yahitanywe n'igitero cy'indege cyabaye mu ntango z'iyindwi. Peter Cook ajejwe kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze z'Amerika yatangaje kuri uyu wa kane ko igitero cyabaye ku munsi wa mbere kiyobowe n'inteko za Amerika mu gisagara cya Idlib arico cyahitanye Al-Masri. Cook amenyesha ko urupfu rw'uwo mugabo ari agahombo gakomeye ku mugwi Al-Qaida. Avuga kandi ko igitero cyabaye ku munsi wa mbere, yamara ko byafashe iminsi 3 kugira bamenye neza ko icyo gitero cyagabye Al-Masri cyamugemye. Ikigo kijejwe kucungera ikirere muri Leta Zunze za Amerika kimenyesha ko igihuhusi Matthew ubu kigeze mu gisagara cyitwa Freeport kiri mu izinga rya Bahamas. Icyo kigo kiragabisha kandi ko yuko Leta ya Florida iri mu bunamanuko bwa Leta Zunze za Amerika iri mu turere tubangamiwe n'icyo gihuhusi. Rick Scott, mu guverineri wa Leta ya Florida, yatanze itegeko kuva kuri uyu wa kabiri ko abanyagihugu baba muri Leta ya Florida bategerezwa kuva mu mazu yabo bagahunga icyo gihuhusi. Mu itangazo Scott yasohoye abwira abanyagihugu ko batofata minene bw'ibishobora kuba, yavuze ko icyo gihuhusi kiza kubica. Icyo gihuhusi kimaze guhitana abantu bashika ku 114, muri bo 108 nabo mu gihugu cya Haiti. Ibanki Nkuru y'Isi yose imenyesha ko iza yatanguye gutunganya uburyo bwo kugarukira ku igihugu cya Haiti, aho abantu bashika ku 350 bakeneye imfashanyo yihuta. Igisagara cya Aleppo muri Siriya kirashobora kuba cyahanaguritse ku Noheli, ari hamwe Leta ya Siriya n'igihugu cy'Uburusiya bidahagaritse ibitero by'urutavana ko biriko birakora muri icyo gisagara. Ivyo byashikirijwe n'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ya ONU muri Siriya, Stefan Di Mastora. Di Mastora yatangaje kuri uyu wa kane ko abanyagihugu bashika ku 275 bari mu kangaratete hagati y'ibitero by'indege byagize umusaki icyo gisagara. Di Mastora avuga kandi ko icyo gisagara cya Aleppo gishobora kurenga inshuro 50 ku vyabaye mu gisagara cha Homs muri Siriya nyene, aha igisirikare cha Bashar al-Assad cyakoze ibitero ku banyagihugu bo muri ico gisagara, abantu 2000 bakahasiga ubuzima. Di Mastora amenyesha kwishira hamwe mpuzamakungu yategereza kugira kigoro rigaheza ayo matati kugira abantu 2000 bari mu gisagara cha Aleppo bashobore kuronka gahengwe. Di Mastora avuga kandi ko bidashoboka ko abo banyagihugu bafata camira nk'uko byagenze mu gihugu cha Bosnia. aho abagabo n'abasore bashika ku 8,000 bagizwe ahanini n'abayisilamu biciwe mu ntara yo bicimbiwe nako mu ntambara yo mu mwaka w'1995 hamwe n'8,800 by'abatutsi bapfiriye mu ihonya bwoko ryo mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Igihugu cha Pakistani caraye gisohoye itegeko rihindura iryahahora kubijanye n'ubwicanyi bita ubwicanyi bw'iteka aho uwishe afise uburenganzira bwo kubandanya yidegembya. Iryo tegeko rishasha rizohana abagirwa icaha cyo kwica umunyororo w'imyaka 25. Iryo tegeko rihindura umugenzo hahora aho umuryango wiciwe washobora gutanga imbabazi uwakoze icaha akabona kwidegembya. Umushikiranganji wa mbere wa Pakistani Nawaz Sharif kuri uyu wa kane yakeje inama nshingamateka abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike, amakaminuza n'abamenyeshamakuru kuri iyo ntambwe idasanzwe yo guhindura iryo tegeko.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kuva uyu munsi kugera ku cyumweru i Geneve mu Busuwisi hateganijwe inama ihuza leta y'u Burundi n'abayifasha ishyirahamwe rirwanya ubucuruzi bw'amagendu no gushyigikira iterambere ryaboneyeho gusaba ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi gusubira guha imfashanyo u Burundi. Naho leta y'u Burundi irishyira hamwe rirayisaba gushyira mu ngiro ibyo amahanga ayisaba. Eloge Wilika neza aratugezaho iyi nkuru.
Muri iyo nama abafasha u Burundi n'abaserukira leta y'icyo gihugu bazorabira hamwe ukuntu imfashanyo zihabwa u Burundi zotangwa. Abiyemeje kuzotanga amafaranga bazokwerekana aho bazoyacisha, ibisata bakeneye gufasha nayo bazotanga uko angana. Abari barahagaritse nabo kazoba karyo ko kwerekana aho bahagaze muri kino gihe. Ni ukuvuga ko bashobora guhindura ingingo bafashe cyangwa bakazikomeza. Ishyirahamwe Orifade rigwanya urudandazwa rw'amagendu rigahanira iterambere risaba abafasha u Burundi guca inkoni ingufi kuko ibihano ahanini bifite ingaruka mbi ku banyagihugu. Staniranyibutse umukuru wa Orifade.
Iyo hafashwe ingingo benizi zigafatirwa leta kenshi usanga abagira ibibazo ari abanyagihugu bato bato, nta muntu n'umwe ari muri iyo leta usanga afite ikibazo. Ugiye nko mu gisata c'indero ugakurikirana abana ukuntu bariko bariga urasanga hariho bintu bimwe bimwe bidakwiye, ugasanga ibikoresho ibitabo by'amashure ibifungurwa abiga mu buraro, ugasanga ni ikintu cerekana neza yuko ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya. No mu bijanye n'urudandazwa hariho ibidandazwa njabukamazi bimwe bimwe bitakishika ngaha mu Burundi, na cane cane kuko ucusanga ukoreye tusanga ifise uburyo buke niko usanga n'abadandaza bushobora kurangura ibintu bijyano hino badashobora kubishikako kuko leta igize ingorane muri rusangi abanyagihugu bose babagize ingorane.
Umukuru w'ishyirahamwe Orifade ahamagarira leta gushyira mu ngiro ibyisabwa n'abayifasha. Abafasha u Burundi nabo na cyane cyane ubumwe bwa Buraya basabwa nabo nyene kutirengagiza utwigoro twa leta.
Leta ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya buganira bahuza bakagerageza leta y'u Burundi ikagerageza gukurikiza ibyo ishyirahamwe imwe bwa Buraya rya busavye. Nayo leta turabona yuko yagize utwigoro irikiragira utwigoro tutari duke ukurikiranye muri ibi by'agateka kazi na muntu no munsi ntibimeze nkuko byahora. Harabaye intambwe itari ntoya cyane ikurikije muri ibi by'umutekano minsi yahera abantu bumva ngo abantu bavuze induru ti harabacu bazimiye mugabo uno munsi n'agahengwe igihugu cyose n'umutekano. Rero nayo tukaboneraho gutera kamo ishyirahamwe igihugu bya Buraya ko navyo byo kubitagashi rikagarukana agatima mpembero rikahagarika ibihano bimwe bimwe byafashe abari ko barahasinzikarira uravye ijya no hino ubukene bwuze mu bantu.
Bamwe mu bafasha u Burundi nk'umwe bwa Buraya ari nabwo buza mu kibanza ca mbere mu bafasha u Burundi baramaze kwerekana aho bahagaze. Kun Vervac yarongoye intumwa zagendeye Burundi mu ntango z'indwi.
La balle ou la première responsabilité réside dans le gouvernement du Burundi. Il est clair ce que
Uruhara runini ruhagaze kuri leta y'u Burundi. Twebwe ntiduhisha icyo twiteze ko nicyo n'akarere ka Afurika y'Ubuseruko kiteze. Nacyo si kindi ni ukujya mu biganiro bitunganywa n'akarere bizohuza bikunga abantu bose bafite icyo boterera kugira ingorane zihere muri iki gihugu. Ku rubuga naho ni uguhindura ibintu mu bijyanye n'agateka ka zina muntu, umwidegembya politike n'ubwigenge bw'ibinyamakuru. Ishyamo rifate isaba ubutegetsi guhasha abanyonera amafaranga mu gihe leta yosubira kwizerwa n'abayifasha.
Abantu bakora ku nyungu zabo muri ibi na biriya bamaho no mu mashyirahamwe yigenga bamaho no mu mashengero n'ibiki byose usanga bamaho umwe nabo bantu. Rero twe twosaba yuko ayo mahera yoza hakabaho ikurikiranwa ry'ukuntu akoreshwa bishemeye abo bantu bamenyereye kunyonora bashyira mu mifuko yabo tukabakurikirana kuko nicyo tubereyeho. Hanyuma amaze uramuka afashwe agahanwa bimwe bikomeye ataguhishirira. Imana yamaze kuguha icubahiro ikaguha ubutegetsi n'ukuri n'ukore ukorere uwo mushahara ukorere n'abanyagihugu. Y'abantu mwene nabo tuvuga ko ari abantu batakunda abanyagihugu batakunda n'igihugu cyabo. Mwene nabo rero umuntu yogerageza akakurikirana tugafashanya nabo batanze ayo mafaranga n'abarundi bose twese tukabikurikirana kugira amafaranga akore imigambi yateza gukora mu gihugu.
Ibihano leta y'u Burundi yafatiwe n'abayifashe vyakira nk'akarenganyo. Isigura ko abafasha Burundi bafatiye ku makuru y'ibinyoma bahabwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kubushikira babanje gutyoza inzego ziharu. Mbere ku munsi wa mbere w'iyindwi umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu aremenya mitwe yanditse asaba ko ibihano byose byafatiye u Burundi byafutwa. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere. Ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku maradiyo yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Umunyamakuru hano muri studio turi kumwe, abanza twibwire.
Yego, mwiriwe neza Etienne.
Mwiriwe neza.
Ni Diane Nahazwe.
Urakomeye cyane.
Ego.
Ikaze kandi ku Ijwi rya Amerika. Iki kiganiro Iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda kuki?
Ni ikiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nk'uko mwabyumvise, hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano. Tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho, tuvuga ibyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye. Tuzohandetse n'ijambo afasoni hugwaruka azaba ari ikiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose.
Ni Iwanyu mu ntara. None se abakunzi b'Ijwi rya Amerika hari uruhare mubitezeho?
Uruhare rwabo ni runini. Hari ukuzora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazabafise mu ntara no mu makambi atandukanye. Hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera, kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi y'Abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda. Uruhara rwabo ni ukuzokwakira amenyesha makuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo.
Mu Rwanda, President Paul Kagame yaraye arahije abantu batanu binjiye muri guverinoma umuhango wamaze iminota itageze kuri 20. Noneho Perezida Kagame afatiraho asaba ko kwihutisha ibikorwa bya leta byose byaba umuco. Kuri iyi nkuru Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Jewe Nyirasafari Esperance ndahira u Rwanda ku mugaragaro.
Jewe Senyor Fujasi.
Jewe Uwizeyimana Evode
ndahira u Rwanda ku mugaragaro. Unazaye mu kirere kuri ka Rwanda
kunzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko.
Imana ibimfashemo.
Iyi ni indahiro y'abayobozi batanu bamaze kugeza imbere ya Perezida wa Repubulika. Aba bayobozi barimo Minisitiri w'Umuryango Esperance Nyirasafari n'abanyamabanga bane ba Leta. Ni umuhango utegerejwe ku minota 20 zaba indahiro z'abayobozi ndetse n'ijambo rya Perezida wa Repubulika. Ari naho Perezida wa Repubulika yahere asaba abayobozi kurushaho kujya bihutisha imirimo bakora kandi bakayikora neza.
Hari umuco mbonye hano mu kanya utwihutishirije ibintu twabikomezaga no mu kazi gasanzwe. Kuki se iyo giye muri ako kazi tudakora dutyo ikintu bita bureaucracy bureaucracy bisa nkaho ikintu inzego za leta zihora zibwira ko buri wese arayigaya ariko kandi buri wese akayigiramo uruhare.
Iyi ndahiri ibaye nyuma yawo kuri uyu wa kabiri Perezida wa Repubulika avuguruye guverinoma ahagaragayemo impinduka zari zimaze igihe zitaboneka muri guverinoma. Minisiteri imwe yakuweho y'umutekano mu gihugu ndetse na minisitiri wayoboraga Sheikh Musa Fadhil Harerimana avaho. Iyi minisiteri ivuyeho nyuma y'igihe gito inzego nyinshi yarebereraga zashyizwe muri minisiteri y'ubutabera nk'urwego rushinzwe amagereza ndetse n'urwego rwa polisi rushinzwe ubugenzacyaha CID mu magambo ye y'icyongereza rugirwa urwego rwigenga. Impinduka zindi zagaragaye muri minisiteri y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyi minisiteri yahujwe n'inganda ubucuruzi ziba minisiteri imwe zizayoborwa na ministre François Kanimba. Na ambasaderi Valentine Rugwabiza wayoboraga minisiteri y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba agirwa uzagarira u Rwanda mu muryango w'abibumbye asimbuye kuri uyu mwanya ambasaderi Gasana Richard waruherutse gukurwa ku mirimo ye. Perezida wa Repubulika yabwiye ambasaderi Rugwabiza ko nubwo ahinduye imirimo azakomeza kuba umwe mu bagize guverinoma.
Hari minister twahinduriye imirimo tumugira ambasada ariko nagira ngo ugororanye ngo buvuge ko abaye ambasada ariko akiri memba wa cabinet. Ntabwo nzi kinini byunguyeho ariko jye binyorohereza akazi. Ubona kuvuga ngo agiye ni ahantu hakomeye cyane, ntabwo ari igihugu agiye kuduhagarariramo, ni ibihugu agiye kuduhagarariramo. Igihe rero azaba yaje hano yibura ko aje mu kiruhuko agakubitana na cabinet azajya yicaramo atubwire ibyahavuye tumubwire ibyahaje.
Impinduka kandi zanagaragaye aho hari minisiteri zahawe abanyamabanga ba leta babiri nk'iy'ubutegetsi bw'igihugu ndetse na minisiteri y'ubutabera yahawe umunyamabanga wa leta bitari bisanzwe. Kuri wa kabiri kandi hanabaye impinduka ku buyobozi bw'intara aho babiri bakuye ku mirimo yabo ntibagira indi bahabwa. Uw'intara y'Amajyaruguru bose nibamweme n'uw'intara y'Iburengerazuba Madamu Kandasira Karitasi, naho w'intara y'Iburasirazuba we yahinduriwe imirimo ajyanwa muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kuba umuyobozi mukuru. Irivugururwa rya guverinoma risize minisitiri umwe atakaje umwanya n'abanyamabanga ba leta babiri batakaza imyanya yabo aribo Toni Nsanganira wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe ubuhinzi, n'Imena Evode wari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uruhagarara.
Urahumiwe. Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese.
Banirumve ko.
Unje kwisuka mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira ineza.
Twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone. Jongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje, urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuri umusereko nanje nkawe umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu, isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tujye muri Tanzania mu nkambi y'impunzi z'Abarundi iri Induta. Hari ubukene bw'ibikoresho by'ishuri ku bana biga mu mashuri matoya. Diane Ninina Hazwe yavuganye na Nzobivuga Domiciano uhagarariye izi mpunzi, nuko Nzobivuga amubwira ko n'ikaramu yo kwandika isigaye ari nk'umuzi w'ibuye.
Abanyeshuri zo mu kuri mato hariho abarose mugabo ntibarose ibitsindiye hasi nabo barabura. Yewe nashyize ngaha mu isambi icumi na kabiri abana b'iwanjye batanguye kwiga mu zone ya gatanu, ariko nyuma yaho baratanze amakaye atandatu ku munyeshuri yabayayo nyene mugabo nahone ntiyarose bose. Abana b'iwanjye nje nari mfite abana bane biga, harose abana batatu bonyine, abandi ntibarose ikintu na kimwe. N'ubu baraho ntarahamu natanye
Abo babura ivyo bikoresho bahitamwo kubabararindiririye muhira canke abo bigisha barabareka bakaza kubabara kurikira naho babafise ico bandika ko n'utu uniforme bambara.
Bitwa cyo uniforme ntazibaho. Abana bacha bababwira kudafise ibyo mizira ko nimutahe ntwoguma muri ngaha atako muri ko muri ngaha. Abana basaha hamwe ngate cabagumya
ivyo kubarira bikaheza bikabandanya gute
kubarira turabarira uko nyene naho sanga bigoye tubona mu isambi abantu bishima naho sija hariho impapuro ziza babazanye cyo gufungura kubera ko twese tutambye tumerewe ngaha mu isambi nta muntu asohoka isambi nta muntu ajya hehe ninga turonka dufate nko ku bantu umwe kajya bitango na babatera ninga ntibishobora kwamaza ibiki tukagusanga rero iyo turiko turavuga ibintu umenga turiko turiseranya ku bakozi b'ishyirahamwe bigatuma abantu benshi baca bapfanisha ngo bagahitamo kwinumira hanyuma ikindi tubaho ingorane cyane nuko abana biga kure bose nk'izone y'icumi na kabiri nta somero ririyo turiko turabiraba rero turabona neza yuko abana bacu bafite bagenda kwiga amashuri abana hesi bigira hanze iyo imvura iguye baca bataha
tukivuga kuri ivyo vyabo bana bato urabona n'igihugu kitari nagwanye ubwo biroroha ko bakurikirana ivyigwa nk'abandi basanzwe babana mu micungararo
yakubera ngaha mu isambi hasanzwe hirya abanyeshuri bo mu isambi nyene ni kuvuga abarundi bonyene nta mutanzania ko hanze aje kwiga mu ishure ryo mu isambi
bakigishwa n'abandi
ahanini cyane n'abigisha b'abarundi nibo mbona nibo babigisha
Ese wabuzu ko wanzonze mami Nukuri singiri ho Hoya nye sinibuka Ukona baga onara kumenya Tariki yari nyingi Imitima ya uraka Hoya nacha kunwara Nacha kunwara Shishaka no kubitekereza Kubana kubura Baby you're my life Wewe baraka yangu
Ibyiza byose nabiboneye muri
wowe
zacu ubu noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibihugu vya muri Afrika bishaka gukorana na Amerika bishaka imigenderanire ifatiye ku budandaji aho gufatira kumfashanyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gukorana na karere ka Afrika kugira bitume haba iterambere ryihuta ku banyafrika bose. Ibyo byatangajwe na Perezida wa Amerika Barack Obama mu ikoraniro rigira kabiri ryerekeye ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika. Imitahe ya Amerika mu karere ka Afrika yiyongeye ibice 70%. ibidandazwa Amerika ishorera muri Afrika vyariyongeye bikomeye mu kiringo c'imyaka 2 kuva ikoraniro rya mbere ribaye hagati ya Amerika na Afrika. Amasosiyete yo muri Amerika na Afrika yaragiranye amasezerano y'agaciro k'imiliyaridi 15 z'amadolari mu bizofasha iterambere muri Afrika mu bijanye n'ibisata vy'amahinguriro, amagara y'abantu n'amasoko ntanga nguvu atageramira ibidukikije. Amasezerano y'ukwiyemeza ku byerekeye gukorera hamwe yatangajwe mu ikoraniro ku byerekeye budandaji ryahuje Amerika na karere ka Afrika byongereza amafaranga arenga imiliyaridi 9 y'amadolari mu byerekeye budandaji n'imitahe na karere ka Afrika. Mu gihe hari intambwe ziriko ziraba ntizihagije, naho hari iterambere riboneka mu bice bitari bike byo mu karere ka Afrika, umwimbo w'ubutunzi mu karere ka Afrika yose uracangana n'umwimbo w'ubufaransa bwonyene. Igice gitoyi cyane cy'ibidandazwa Amerika ishorera hanze, no kuvuga hafi y'ibice 2% nivyo bija mu karere ka Afrika. Igikenewe kugira ivyo bihinduke no kongereza igitigiri cy'abanyafrika bashobora kuronka umuyaga nkuba gushika kuri 2/3 basanzwe batagira umuyaga nkuba. Imyaka 3 inyuma yo kumugambi ukongereza umuyaga nkuba muri Afrika Power Africa utangujwe, ibice bitari bike vyo muri Nigeria, Tanzania n'uRwanda birafise umuyaga nkuba. Ivyo no kuvuga ko abanyeshuri bashobora kwiga mu ijoro kandi mirimo y'ubudandaji ishobora kubandanya. Leta zunze ubumwe za Amerika ni sosiyete y'umuyaga nkuba General Electric vyatangaje umugambi wo gukorera hamwe kugira bishyigikira amashyirahamwe yerekeye umuyaga nkuba ari mu minwe y'abafasoni mu karere ka Afrika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama aremera ko bashobora gutuma ingo n'amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaji arenga imiliyoni 60 zironswa umuyaga nkuba. Kugira habi iterambere ry'ubutunzi birakenewe cyane ku bihugu byo muri Afrika bigendera ku buyobozi bwiza, ivyo nivyo bituma ubudandaji n'imitahe biboneka. Ibihugu byo muri Afrika bikeneye gushira uburyo n'inguvu mu gwaruka gwavyo. Perezida Obama avuga ko mu gihe abakiri bato bateye imbere muri Afrika, mu gihe bagiye mu mashure bakaronswa uburyo bwo kwiteza imbere, ngo akarere ka Afrika kazotera imbere atankeka. Avuga ko niyo bakora ivyo vyose ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika buzotera buje imbere. Ngo ivyo ntibizogirira akamaro gusa akarere ka Afrika, bizogirira akamaro kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amakungu.
Iri rya ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro by'uyu munsi. Ariko mureke Rosine Munezero agaruke kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi, umugwi Al-Shabab wateye mu gisagara cya Mandera mu buraruko bw'igihugu cya Kenya hafi y'umupaka wa Somalia. Icyo gitero kikaba cyahitanye abantu bashika kuri 6. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimenyesha ko Abu Al-Faraj Al-Masri, umurongozi ku rwego rwo hejuru mu mugwi w'iterabwoba Al-Qaeda, yahitanywe n'igitero cy'indege cyabaye mu ntango z'indwi. Peter Cook ajejwe kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko urupfu rw'uwo mugabo ari agahombo gakomeye ku mugwi Al-Qaeda. Ikigo kijejwe gucungera ikirere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko igihuhusi Matthew ubu kigeze mu gisagara cyitwa Freeport kiri mu izinga rya Bahamas. Icyo kigo kiragabisha kandi yuko Leta ya Florida iri mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu turere tubangamiwe cyane n'icyo gihuhusi. Igisagara cya Aleppo muri Siriya kirashobora kuba cyafuditse ku Noheli, ari hamwe Leta ya Siriya n'igihugu cy'Uburusiya bidahagaritse ibitero by'urutavana ko biriko birakora muri icyo gisagara. Ibyo byatangajwe n'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Siriya, Stefan Di Mastora. Di Mastora yatangaje kuri uyu wa kane ko abanyagihugu bashika ku 275,000 bari mu kangaratete hagati y'ibitero by'indege byagize umusaka icyo gisagara. Di Mastora avuga kandi ko igisagara cya Aleppo gishobora kurenga inshuro 50 kuvyabaye mu gisagara cha Homs muri Siriya nyene, aho igisirikare cha Bashar al-Assad cyakoze ibitero muri cyo gisagara.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeza. Mbaye mbiki abanuye, mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.